Iyi ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika rigiye kwashikiriza ibiganiro vyaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwaramutse incuti mwese muduteze amatwi. Uyu munsi ni kuwa kabiri tariki 19 y'ukwezi kw'icenda umwaka wa 2017. Muri kumwe na Frederic Undekije.
Baza ari benshi, baza ari ibitero 30, 40, 50, bazana ama pick up van, bazana ibimeze nk'amabisi, imihanda barayifunga.
Uyo ni Diane Rwigara yifuje kwiyamamariza ikibanza cya Perezida w'u Rwanda, hanyuma ntiyemererwa n'umwe mu bana ba nyakwigendera Assinapole Rwigara, avuga ku buryo abajejwe umutekano mu Rwanda baza kubafata. Inkuru cyo kimwe ni inkuru yerekeye abantu bagizwa ibyaha byo gutima abandi bahagaritswe mu Burundi, hamwe n'inkuru yerekeye isanganya ry'imodoka ryabaye mu Rwanda ejo ku munsi wa mbere. Turaziga koko mu kanya kari imbere. Ariko imbere ya horeka tubanze tubashikiriza amakuru avugwa hirya no hino ku isi, twateguriwe na mugenzi wacu Aloise Bigirimana. Mwaramutse neza Aloise, umwanya ni wawe.
Rakoze Frederic Koti yahereye aho kurya muri Congo. Umusirikare umwe yamuka muri Tanzania wo mu nteko za MONUSCO muri icyo gihugu cya Repubulika iharanira demokarasi ya Congo yarishwe, uwundi arakomereka inyuma yaho batanye mu mitwe n'umurwi w'abarwanyi mu buseruko bw'icyo gihugu ku munsi w'Imana. Uwo musirikare yiciwe i Beni mu ntara ya Kivu y'uburaruko, ibyo bikaba byashikirijwe na MONUSCO kuri uyu wa mbere. MONUSCO ivuga ko yari yaje gufasha mu gitero cyagabwe n'abarwanyi b'umuhari witirira kurwanira demokarasi ADF ku kirindiro cy'abasirikare ba leta ya Congo FARDC kiri ku birometero 500 uvuye ahacumbitse inteko za MONUSCO. Umunyamabanga mukuru wa ONU Antonio Guterres yabicishije ku muvugizi wiwe, yaneguye ubwo bwicanyi asaba abategetsi ba Congo gutanguza vuba amatohoza kugira ngo abagirwa bahanywe n'ubutungane. Tukivuga muri Congo nyene, umukuru w'ico gihugu Joseph Kabila ejo ku munsi wa mbere niho yashika mu ntara ya Kasai ahamaze ikiringo cy'umwaka havurwa ubwicanyi, aho yitavye inama yitiriwe amahoro yamye isabwa n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwiwe. Kabila ategekanya kugurura ibikorwa vy'iyo nama y'iminsi ibiri kuri uyu munsi wa kabiri mu gisagara cha Kananga muri iyo ntara ya Kasai, nkuko bishikirizwa n'abayitunganije. Ariko batavuga rumwe n'ubutegetsi bavuga ko batitavye iryo huriro, mu kuvuga ko ari ikoraniro kaminuza ry'umugambwe PPRD uri ku butegetsi, nk'uko byashikirijwe n'umushingamateka Claudel Lubaya ari mu batavuga rumwe n'ubutegetsi. Ishyirahamwe ry'Abafaransa ryatanze ubuhinga bwa none bwo guharura amajwi mu matora y'umukuru w'igihugu muri Kenya, rimenyesha ko ritazoba riraheza gutunganya ukundi gusha ubwo buhinga kugira ribashe kongera kubukoresha mu matora ategekanijwe ku itariki ya 17 y'ukwezi kw'icumi. Ishyirahamwe Oti Morfo ryamenyesheje kuri uyu wa mbere ko ryarungikiye urwete rubimenyesha umurwi ujejwe gutunganya amatora muri Kenya. Oti Morfo rivuga ko riravye uburemere n'umwanya ivyo bikorwa bizomara, aho ritegerezwa gutunganya ukundi gusha amaordinateri ngendanwa 2025 rititeguye kuri iryo tariki nshasha yagenywe kugira ayo matora asubirwemo. Mwibuke ko umukuru w'abatavuga rumwe n'ubutegetsi muri Kenya Raila Odinga yitwaye kuri sentare ntayinyuzwa avuga ko ubwo buhinga bwakoreshejwe bwahaye amajwi menshi uwo bahiganwa ariwe Uhuru Kenyatta. Yavuze kandi ko atazokwitaba ayo matora abagize umurwi uyatunganya badasubirijwe. Umushikiranganji wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ajeje kwivuna abansi Jim Mattis yatangaje ko Amerika yarungitse abandi basirikare bashobora kurenga 300,000 muri Afghanistan biyongera ku basanzwe. Mattis yabitangaje jo ku munsi wa mbere ariko yirinda kuvuga igitigiri nyezina imbere yuko ashira umukono mu murwi wa nyuma utaragenda, kandi akavuga ko byoca bifasha umwansi. Iryo rungikwa ry'abandi basirikare rizoca rishikana abarenga 14 Amerika ifitiye muri Afghanistan mu kiringo kiriko cyabaye imyaka 16. abasirikare ba Amerika barungitswe muri ico gihugu mu mwaka wa 2001 kwirukana ubutegetsi burongowe n'abatalibani hamwe n'akagwi k'abarwanyi b'umuhari w'iterabwoba wa Al-Qaeda inyuma y'igitero cy'iterabwoba i New York na Washington cyatunganijwe na Osama bin Laden ku itariki ya 11 z'ukwezi kw'icenda uyo mwaka nyene. Amakuru tuyabandanirize muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika nyene, Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump ejo ku munsi wa mbere yaratunganije ibiganiro n'imibonano bitumbereye kuraba ivyohindurwa mu ishyirahamwe mpuzamakungu ONU, mu gihe kuva ku wa mbere nyene ariho hatangurwa ibikorwa by'inama rusange igira 72 y'abakuru b'ibihugu bigize uwo muryango. Trump yasavye ko iryo shyirahamwe rihurikiyemo ibihugu 193 ryoba ry'ukuri iriharanira amahoro. Iyunganiwe n'umunyamabanga mukuru wa ONU Antonio Guterres hamwe na ambasaderi wa Amerika muri ONU Nikki Haley, Trump yabwiye abaserukiye ibihugu birenga 200 muri aho baraho ko iryo shyirahamwe ridakora neza, ko rikwiye gukora ku buryo ryizigirwa n'abantu bose bo ku isi. Guterres yabwiye abari muri iyo nama ko ONU izingamitswe n'ibikorwa byo mu biro byinshi atamwimbu ushemeye bitanga. Nayo muri Nigeria haratunganijwe isekeza ryo gukingira ikiza cya korera mu gihugu cyose mu gukumira icyo kiza gitandukira mu bihugu bibahana imbibe n'icyo gihugu cya Nigeria.
Urakoze yaroize ku makuru uheje kudushikiriza. Abantu babiri barakomeretse mu ijoro ryo kuri uyu Imana muri quartier Gisyo ya zone Kanyosha muri commune Muha mu gisagara cha Bujumbura, batemagujwe imipanga n'abagizi ba nabi babategereye batashe imuhira iwabo nkuko vyemezwa n'umuvugizi w'igipolisi c'u Burundi. Ni inkuru ya mugenzi wacu Evariste Nzikubanya nka ari i Bujumbura.
Uwa mbere yatemagujwe ibipanga mu masaha 3 z'ijoro ni bamboneyeho Onesphore Simo igihe aravuye imuhira iwe gufungura asubuye ku butike yiwe. Avuga ko bamutemaguye yasanze bari kuba musahura ibidandazwa byiwe. Yabwijwe rya Amerika ingene vyagenze.
Ngarutse mvuye gufungura ntasanga bamaze kumena botike bari ndani bariko barasohora ibintu. Maze kubona ko bariko barasohora ibintu ico natiye nkora natiye nunama ndatora mabuye ntangura gutera abo bantu bari ndani mu botike yanze bariko barasagata ibintu basohora. Ubwo nyene batse barandamura imipanga bari bafise n'amatorosi batangura kumoreka mu maso baza kunyegera cyane kugira ngo batangure kuntemagura. Uko banyegereza nanze niko negera inyuma ngenda kinyuma nyuma baza bagomba gukubita imipanga mu mutwe bandanya nanze ndayikwepa ntora mabuye ndabatera bandanya kandi nkoma n'induru nyinshi cyane ntabaza.
Wa kabiri ni Nzisabira Mashaka nawe nyine wo muri quartier Gisyo abaraye bamukomerekeje bibabaje bakoresheje ibipanga bamutegereye atashe muhiriwe nk'igihe cy'isaha zine z'ijoro.
Ahariho majoro aba ruhande rw'iwanje niho naciye nkubita induru bumvise natangiye kuhamagara afande niho baciye abagira ubwoba barahagarara kwanza bahagaze niho naciye niruka nkugiye hariya kwa afande niho naciye ndayigamira telefone umwe akaca atangura rero kukubita umupanga wo ku mutwe agakubita wa mbere wa kabiri je nkuminuru afande umupanga wa gatatu ku mutwe afande agakubita umupanga wa kane uwundi wa gatanu kubera afande yarafise igisoda cyamucunga muri bajya abasoda n'umwe yaciye abyuka n'uyu yaciye arasa hejuru niho baciye biruka rero.
Mu gihe uwo wa kabiri atamenya abaraye bahaswe ku mwaka ubuzima, uwo wa mbere yarashoboye kumenya babiri mu bamutemaguje ibipanga igihe bariko baramusahura.
Ndahamagara abo ba Save the Seine na Save the Cat bamaze gusika ndababwira tuti nimugende murabe inosana ngabire mubahamagare baze ngaha murabe ko atarimo abona teye amabuye kandi bariko namaraso ko bari bamaze kunkomeretsa bamaze kugenda basanga ku mpuzu zabo ibyo navuze nta kinyuma kirimo hariko amaraso batse barababaza tuti izi ngorane zabaye ngaha mwoba mwafasize kugira ngo uwo muntu yari karatemagurwa n'imipanga mu mutabare atoya cyewe nari mu bitoki mugabo nabona ingene bariko baramutema none mwoba mwakoze iki kugira ngo mu mutabare kubera iki mutamufasize gukoma induru aho hoho wakomerekezwe n'iki ataravuga ati nuwo yanteye ibuye
abagabo bane bari mu minwe y'inyamiramabi kuva mu ijoro ryo kuri uyu wa kane kumvuza amatohoza umuvugizi w'igipolisi cy'u Burundi afise insiguro ahubwo ubugizi bwa nabi
hari igihe babigira bagomba kwiba afise intumbero yo kwiba ariko hari n'igihe bagibigira atantumbero yo kwiba afise hari abo bamaze gutema ntibabiba n'ikintu na kimwe murazi yuko ubugizi bwa nabi nk'ubukunze kwibonekeza cyane cyane igihe amatora yaba yegereje muribuka abo bita barukoti nabo nyine bakoresha imipanga nk'abo nyene abajejwe umutekano barabagwanije barabafata benshi n'ubu benshi bari mu mpimba bakora ububisha nk'ubu amatohoza arazoheza yerekane nk'umbure izindi mvo zishobora kuba ziri inyuma y'ubugizi bwa nabi uretse kugomba kwiba abene gihugu
abareba rusinge eka n'ababa muri quartier gisio basaba kuronswa ikirindiro c'abajejwe umutekano muri ako gace bavuga ko karimwo abagizi ba nabi benshi umuvugizi w'igipolisi c'u Burundi Pierre Nkurikiye arizeza abo banyagihugu ko ibishoboka byose bigiye gukorwa mu ntumbero yo kugarukana umutekano
ingingo zose zibereye kugira ngo umutekano w'abanyagihugu ubahirizwe wongerezwe zizofatwa n'igipolisi cy'u Burundi n'abandi bose basanzwe bakorana n'ico gipolisi nibasanga koko bikenewe ko bahashira ikirindiro bazaza bagishireho nibasanga hakenewe izindi ngingo ariko zituma umunyagihugu hajya ahantu umutekano we wongerezwa nta kitazokuba kugira ngo abanyagihugu n'ivyabo bakingirwe
kuva n'umwaka utanguye abo igipolisi camenye ko bamaze gutemaguzwa ibipanga n'abo bagizi ba nabi mu manuko bw'igisagara ca Bujumbura ariko babanje kubasahura amafaranga n'amatelefone bagera kuri 20 ivyo byemezwa n'umuvugizi w'igipolisi cy'u Burundi Pierre Nkurikiye Bujumbura Evariste Nzikobanya nka ijwi rya Amerika
bakunze ijwi rya Amerika guhera kwa gatandatu tariki 16 ukwezi kwa 9/2017 habaye impinduka ntoya muri gahunda z'ibiganiro byacu amakuru 5 yajya gahita saa moya na saa 2 za mu gitondo yarahagaze abari baramenyereye kumva ayo makuru mutwihanganire naho amakuru yo kwisi mwajyaga mukurikira kuva saa 11 n'igice kugeza saa 11 n'iminota 37 za mu gitondo wa gatandatu no ku cyumweru yasimbuwe n'amakuru yibanda ku karere ibindi biganiro biza nyuma y'ayo makuru byakomeje uko bisanzwe
umushinzwe ajejwe amagara y'abantu mu Rwanda Dr Diane Gashumba yasuzuguriwe mu bitaro vya Muhima inyuma yaho yaragiyeyo atabajwe n'abarwaza bintu bira service mbi bahawe n'abaforoma umushinzwe Gashumba yaciye afata icemezo cyo guhagarika abaforoma babiri bagiriwe n'ivyo bikorwa n'inkuru ya mugenzi wacu Asumta Kaboyi hari ikigari mu Rwanda
kuri iki cyumweru humvikanye amakuru avuga ko hari abaforomo babiri birukanwe mu bitaro byo kumuhima mu mujyi wa Kigali aba baforomo baregwaga kutita ku barwayi umuturage umwe wari ufite umugore wari wagiye kubyarira ku muhima ni ubwo watabaje ministre w'ubuzima nyuma y'ukwakirwa nabi akabura uwamufasha
kwabyaye ku isaha 11 za mu gitondo umudamu wanjye mu muryamisha ku gitanda ari abadamu babiri babyaye ubwo ku gitanda kimwe hari abantu bane nabasabye ko bampa icyumba cyihariye nkakishyura barakinyima nkabona ko ari ubunebwe mu kazi ubwo igitanda kimwe rero ikiryamye abantu bane ibintu bibabaje cyane biteye n'agahinda urumva uyu mumama nimba afite ama infection aryamanye n'undi wabyaye biroroshye kwanduza guterana ama infection umwe nimba afite ubwandu bw'agakoko gatera sida ndatabufite biroroshye kumwanduza
kugutabaza k'uyu muturage ni nako kwatumye ministre w'ubuzima ahita ajya ku bitaro bya Muhima atunguranye ministre Diane Gashumba nawe yasuzuguriwe kwa muganga kugeza nubwo umuforomo atigeze yikiriza indamutso ye
ndavuga ko twabatumye ko twagiye tutateguje twasanze imikinyapfura gike mu buryo bakereza abarwayi mu buryo basohoza ko natwe nange byambayeho ariko bigaragara nyine ko atari yambonye kuko yari icaye nteye umugongo bigaragara ko ariko asubiza umurwayi wari wese uje ashaka kuba afite ikibazo kimukomereye aho umuntu avugisha undi nta namusubize yajya no kumusubiza akamubwira yuko nta mwanya afite akamubwira yuko adashobora kwandika navuga kandi arimo aravuga ariko ahubwo aravuga ibibi ntabwo nta nubwo asubiza ibyumubaza niyo mpamvu rero twasanze ko ari ngombwa kubakebura no kubahana kugira ngo nabandi babonereho
Minisitiri w'ubuzima asaba abakora kwa muganga bose guhagurukira gutanga serivisi nziza. Gashumba asaba abayobozi b'ibitaro ko bashyiraho n'ibihano ku bantu batita ku barwayi. Ibitaro byinshi bya leta bisanzwe bivugwaho kwakira abarwayi benshi ku buryo hari igihe bamwe bashobora kuryamana ku buriri bumwe. Minisitiri w'ubuzima avuga ko kuryamisha abarwayi babiri hamwe bishobora kugira ingaruka.
Ubundi nta murwayi ukwiye kuryamana n'undi ku gitanda. Kuba no ku muhima rero n'icyabaye kibi nuko yabaryamanyishije ku gitanda kimwe kandi ibitanda bitabuze. Ibyo bintu bishobora kuba ibitanda byabaye bike, babona bavuga bati no gusaranganya ibihari no muri gahunda aba harimo kongera ibitanda no kongera inyubako. Icyo navuga nuko twitondera cyane 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 nka hari mu ndwara zanduza, ntabwo turabyitondera kugira ngo he kugira umurwayi uryamana n'undi kugira ngo utaza kuwakura uburwayi utazanye.
Hashize iminsi kwa muganga hatungwa agatoki kutita ku barwayi, abarwayi bafatirwa bakagaragaza ko hari abafatirwa mu bitaro babuze ubwishyu, abandi bakavuga ko bapfushije abantu amarabira. Ibyo byose abaturage bakemeza ko biterwa n'uburangare bw'abaganga. Ibi ariko abaganga bakemeza ko biterwa n'ubwinshi bw'abarwayi kandi baza badafite ubushobozi bwo kwishyura ibitaro, bigatuma ibitaro bitabasha kubona amikoro ahagije. Minisiteri y'ubuzima yariherutse gufata icyemezo cyo guca telefoni zigendanwa ku baganga mu gihe bari ku kazi mu rwego rwo kunoza serivisi nziza. Gusa Minisiteri y'ubuzima ivuga ko igiye no guhangana n'abantu bose bakora mu rwego rw'ubuzima batanga serivisi zitanoze. Asumta Kaboye, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Murisanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ndi hano Kampala, Uganda.
Ndi mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Umuryango wa nyakwigendera Sinapole Rwigara ntiwishimiye uburyo ukomeje kuburabuzwa no guhatwa ibibazo na polisi y'u Rwanda umunsi ku munsi. Uyu muryango uyibaza niba hari uburenganzira umunyarwanda afise mu gihugu ciwe. Diane Rwigara yifuje kwiyamamariza ikibanza c'umukuru w'igihugu c'u Rwanda ntiyemererwe n'umwe mu bana ba nyakwigendera Rwigara. Yaraye avuganye na mugenzi wacu Etienne Karekezi. Tubatega amatwi.
Umwari Diane Rwigara, mwiriwe neza?
Niriwe.
Amakuru yakomeje kutugeraho kuva muri weekend ishize nuko polisi yaba yarakomeje kubashakisha cyangwa se ikabafata. Kuri uyu munsi ku wa mbere byifashe bite?
Aya makuru mwumvise niyo baza kudufata mu gitondo kare bakatugarura amasaha 8 z'ijoro. Donc ubuzima bwacu buri hagati yo mu rugo no kuri CID.
None se ubu tuvugana nibyo navuga ku masaha yo mu Rwanda ni saa 12:37 hafi, ubu polisi umunsi yabafashira bajyana?
Ivuye hano ariko ibuze kwigaruka.
None se kuba twumva muri make, iyo polisi ije aho ngaho mu gitondo nko kare nk'uko bivuga ikaba ibajyana ku biro byayo, wadusobanura muri make uko bigenda?
Iraza kare mu gitondo ikatujyana ku biro tukirirwayo. Mu minsi ya mbere twirirwagayo mu mapingu, ntacyo dufite cyo kurya, turara ku isima hasi. Bakatubaza ibibazo bike, njyewe nababwiye yuko ntazavuga nta mwavuka mfite, ariko ibyo ntacyo bibabwiye. Donc ubu uko bihagaze nuko nyine ubuzima bwacu bubera kuri CID.
Uravuga wowe nande?
Njyewe na sister wanjye, murumuna wanjye Anne na mama, kuko turi batatu.
Hanyuma se iyo abapolisi baza ari bangahe?
Baza ari benshi, baza ari ibitero 30, 40, 50. Bazana ama pick up van, bazana ibimeze nk'ama bisi, imihanda barayifunga. Baza ari ibitero.
Iyo baje kubafata se bababwira ko bafite uburenganzira, icyemezo gituma babafata?
Ubu nta n'iryo bakitubwira gusa baraza bakadufata turabimenyereye ntatake twirwa tubabaza baraza bakatujyana kwirirwayo tukararayo bakatugarura amasaha make basubirayo nta kindi
ku buryo se bwumvikana ku bantu batwumva iyo abapolisi baje kugufata wowe Diane murumuna wawe Anna na mama wanyu babwira ko wafatiye iki
umuntu wese bavuga ibye ariko kuri njyewe ni signature amasignature igihe nshaka kuyamamaza ikindi cya kabiri ni ibintu nagiye mvuga kuri leta ngo biragaragara ko nashaka kugumura abaturage icya gatatu ni iriya movement nashinze itabaza People's Salvation Movement ngo icyo ni cya gatatu bandega ngo nashinze ikintu gisa nk'umutwe wa politiki
nawe se murumuna wawe Anne bamushinje iki
we nta gihari nta urebye ufite bagenda bahinduranya uyu munsi bavuga ko bagushinja iki ubundi bakavuga ikindi nanjye ibyo ngibyo mvuze bagiye babyongeraho byatangira amasinyature gusa hashize iminsi mike bongeraho ngo amagambo navuze kuri leta ngo nshaka kugumura abaturage ngo biriya biri kuri YouTube hashize igihe bongeraho ngo muvoma nashinze isa nk'umutwe wa politiki donko ni ibintu bagenda bongeraho neza ubundi sinzi ibindi bazongeraho kandi ku by'amasinyature kuri njye bavugaga ngo na ubungubu ikishya ni uko ngo nasinyishije abantu batigeze babaho narababwiye ariko nari nzi ko ahubwo ngo ari abapfuye ubu barabihinduye ngo ni abantu batigeze babaho so ni ibintu bigenda bihindagurika impamvu mvuze ibyo ni uko na Anne nawe ari uko birahinduka babanje kumubwira ngo hari letre yandikiye Jeune Afrique papa bakimara kumwica ubundi yewe ni ibintu bidafatika niyo mpamvu nabyibuka
naho se mama wanyu we bamushinjije
mama we hari message basanze muri telefone ye
ngo yaba ivuga iki
ngo yaba itavuga neza leta
ijwi rya Amerika ryabandanije kurondera umuvugizi w'igipolisi cy'u Rwanda kuri iki kibazo cabagize umuryango wa nyakwigendera Asina Paul Rwigara ariko ntiyitavye kuri telefone ngendanwa uyu munsi kwa kabiri turaje kubandanya tumurondera
Chuti z'ijwi rya Amerika uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25 n'ukuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu kuva saa 2:30 kugera saa 3 no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba. Ku wa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12:30 ku mugoroba. Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835.
Mu Rwanda kwibarabara rya Kigali Kabuga ejo inyuma ya saa 6 harabereye impanuka hagati ikamyo yo mu bwoko bwa Fuso n'indi modoka yaritwaye ingenzi. Vincent Sengiyumva umunyeshamakuru yandikiye ikinyamakuru cyo kuri internet yakurikiranye ivyerekeye iryo sanganya yavuganye na mugenzi wacu Ernest Ugeziwe.
Tugarutse mu Rwanda kandi ku mugoroba wo kuri uyu wa mbere mu muhanda wa Kigali Kabuga hamaze kubera impanuka ikomeye cyane ishobora no kuba yashyize ubuzima bwa benshi mu kaga. Ni impanuka y'imodoka yo mu bwoko bwa Fuso ingo yari ihetse ibiti by'amapoto yagonganye n'indi yo mu bwoko bwa minibus yari itwaye abagenzi, zombi zirangirika ku buryo bukomeye. Kugeza ubu hakaba hataramenyekana abaguye muri iyi mpanuka. Ku murongo wa telefone ariko turi kumwe na Vincent Sengiyumva, ni umunyamakuru ukorera kimwe mu binyamakuru byandikirwa kuri internet mu Rwanda, yakurikiranye ibijyanye n'iyi mpanuka. Nsengiyumva, uratwumva?
Ndabumva neza cyane.
Mu magambo make, iyi mpanuka ibereye yabaye mu masaha ya ryari, ibereye ahagana hehe kubazi i Kigali?
Nibyo koko, iyi mpanuka yabaye mu masaha ya saa 8:40 ni mu muhanda uturuka Kigali werekeza Kabuga. Nk'uko mumaze kubivuga, n'imodoka ya Fuso yo mu bwoko bwa Fuso yari itwaye ibiti by'amapoto yaturukaga mu bice by'Ikabuga yerekeza i Kigali yagonganye n'imodoka ya minibus nayo yaturukaga i Kigali yerekeza mu bice by'Ikabuga. Izo modoka zagonganye ku buryo bugaragara cyane ku buryo buteye ubwoba ukurikije uko byagaragaraga mu maso y'abantu.
Nk'uko byagaragaye ku mafoto, urabona ko hari abantu bakomerekeye muri impanuka, ndetse n'imodoka ubona ko zangiritse cyane. Hari imibare mwaba mufite y'abamaze gukomerekera cyangwa se abahasize ubuzima?
Ku bijyanye n'abahasize ubuzima, nta mibare dufite. Uko impanuka ikimara kuba, abaturage twavuganye nabo bari hafi y'aho byabereye badutangarije ko icyo babashije kubona ni abantu bakomeretse cyane, kuko ambulance zaturukaga ku bitaro by'i Masaka zahise zitabara abashinzwe umutekano n'abandi bantu batabaraga bafata abantu bakomeretse babashyira muri izo modoka zari zije gutabara, bahita babajyana ku bitaro. Ni ukuvuga ko abari bahari batubwiye ko babonye abantu bakomeretse cyane bagera kuri hagati y'abatandatu na barindwi, abandi bakaba bakomeretse byoroheje, ku buryo hari n'abatakomeretse bo bahise babavanamo bikomereza urugendo rwabo.
Dukomeje se, hari kubijyanye n'icyaba cyateye iyo mpanuka, bakubwiye ko iyo mpanuka ishobora kuba yatewe n'iki?
Nk'uko abaturage bari hafi y'aho impanuka yabereye bigarukagaho, bavuga ko impanuka yatewe n'umuvuduko wo ku rwego rwo hejuru warangaga izi modoka zombi, ngo zose zagenderaga ku muvuduko wo hejuru.
Nsengiyumva, turagushimiye, urakoze.
Murakoze cyane
namwe. Nibi dushobokera turaza kubandanya gukurikirana ivyerekeye impanuka mu makuru yacu yo hanyuma.
Mu munota umwe gusa uramenye amakuru ya Afrika kuri Radio Ijwi rya Amerika buri munsi. Kurikira video y'umunota umwe ku Ijwi rya Amerika. Ni ku rubuga rwa Facebook rw'Ijwi rya Amerika. Adresse ni VOA Radio yacu. Video y'umunota umwe gusa, inkuru nyamukuru kuri Afrika. Radio yacu.
Ijwi ry'Amerika rigiye kubashikiriza ivyiyumviro bitandukanye ku bibazo bitari bike. Twumvirize ijambo ry'intangamarara ryereka imigabo n'imigambi vya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Kuwait vyumvikanye ku migambi itari mike izokomeza imigenderanire hagati y'ivyo bihugu bibiri. Iyo migambi irimwo gukomeza ingufu z'igisirikare cha Kuwait. Vyongeye umuyobozi w'ibiro vya Amerika bijejwe gutohoza ivyaha FBI Chris Wray n'umushikiranganji ajejwe intwara yo hagati wa Kuwait Al Jara Al Saba Khaled barategi kumu kumasezerano yo gusangira amakuru yerekeye kurwanya iterabwoba. Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Kuwait vyarateye kandi igikumu kumasezerano yerekeye ivy'indero. Ayo masezerano yatewe ku igikumu hagati y'ubushikiranganji bujejwe imigenderanire muri Amerika n'ubushikiranganji bujejwe indero muri Kuwait. Ayo masezerano azofasha gutegura abanyeshuri bo muri Kuwait kuza kwiga muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika no gukomeza imigenderanire hagati y'inzego z'amashuri kaminuza yo muri Amerika na Kuwait. Amasezerano hagati y'ubushikiranganji bujejwe ubudandaje n'ikigo cha Kuwait kijejwe imitahe azofasha imitahe muri ivyo bihugu bibiri. Amerika irashima utwigoro twa Kuwait kugufasha gutorera inyishu amatata ari hagati y'ibihugu bigize ishyirahamwe ryo gufashanya mu kigobe cy'Abarabu. Amerika na Kuwait biremera akamaro gakomeye ko gukorera hamwe hagati y'ibihugu bigize iryo shyirahamwe mu ntumbero yo guhangana n'ibibazo biri mu karere, harimo ibibazo biterwa n'igihugu cha Iran. Ibyo byatangajwe n'umushikiranganji ajejwe imigenderanire wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Rex Tillerson. Avuga ko bashimira Kuwait kuba yakiye ibibanza vya gisirikare vya Amerika no kuba ico gihugu gifasha imigambi ya Amerika yerekeye umutekano mu karere. Atangaza ko bashimishwa no gukorana gutera kwiyongera hagati ya Amerika na Kuwait hamwe no gusangira amakuru agenewe kwikingira ibibazo bishobora kwaduka. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zirahayagiza ubuyobozi bwa Kuwait ku vyerekeye gufasha gutabara abanyagihugu no kubariza umutekano mu karere. Mu myaka mike irangiye, Kuwait yatanze amafaranga arenga miliyaridi 9 z'amadolari agenewe gufasha abanyagihugu muri Siria, Iraq, Yordania na Libani. Kuwait nico gihugu gitanga ifashanyo nini cyane igenewe gufasha muri utwo twigoro inyuma ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Umushikiranganji ajejwe imigenderanire wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Rex Tillerson yatangaje ko biteguriye gushira mu ngiro amasezerano mashasha n'igihugu cha Kuwait hamwe no gukomeza ugukorera hamwe nico gihugu mu myaka iri imbere.
Yari jambo ry'intangamarara ryabashikiriza imigabo n'imigambi za Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Juti mwese mkondi radio ijwi ya Amerika, ibigani utuwateguli ya mwaka kanya wigaru kengaha, tuwone yuko kandi ya kanya kukushimila engineer, ya dufashe mwinga bugivzi umahamwe na Fatuka Lala ya dufashe kuigiranya ibigani ilo utuwateguli. Kuli mikro, mwalikuma na Federica Munikije, makuruna yu mwashikiriwe na Aloiz Bigirimana, mwakoze kututega matukui, tulabifurije amahoro numonsi mwiza.
Been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.